The way from Sudan to Libya is a very difficult. We got very difficult things.
Impunzi zaturutse mu bihugu bitandukanye bya Afrika zakuwe mu gihugu cya Libya mu ikambi yo gusabiramo ubuhungiro Iburaya na Amerika zemeza ko ubu zavuye mu menyo y'ingwe mu gihugu cya Libya zikaba zibayeho neza mu ikambi ya Gashora mu buseruko bw'u Rwanda. Uyu musore aturuka mu gihugu cya Sudan y'Epfo.
The killing is normally and then also the get
avuga ko yabonye benshi muri bagenzi we bicwa, abakobwa bafatwa ku nguvu mu gasho yarimo, igihe we nabo bari kumwe bafatwa bariko bashaka guca mu ibahari ya Mediterane ngo bashike Iburaya. Ubu ahari mu ikambi ya Gashora iri mu karere ka Bugesera mu buseruko bw'u Rwanda, avuga ko abayeho neza, ko ajya kabiri ku munsi akaryama neza akanywa icyayi mu gatondo. Icyo bikoze yizera ko azote bakaja Iburaya nk'uko yabishatse kuva kiva mu gihugu kiwe cy'amavukiro, yifuza kuja mu gihugu bavuga Icyongereza. Aba bagenzi we ni nk'uko gusa bo baramaze kuronka ubuhungiro mu gihugu cy'u Bufaransa na Norvege, ubu baratanguye kwiga Igifaransa.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Comment ça va?
Noté.
Bagiye gusangayo bagenzi babo barenga gato 640 bamaze kuronka ubuhungiro muri ibyo bihugu n'ahandi nko muri Suède, Canada, mu Bubiligi na Finland. Ubu iyo kambi isigayemo abarenga gato 440. Iyo bari muri iyo kambi bafashwa mu buryo butandukanye mu mibereho yabo, bakarara mu nzu nziza, bakagaburirwa neza nk'uko Ijwi ry'Amerika ryabibonye rigiye mu gikoni aho bakinjikira. Barigishwa n'indimi n'imyuga itandukanye harimo gutwara imodokari. Iciyongereye ko barahabwa n'amafaranga 50,000 yo kubafasha kwigurira bimwe mu bikoresho bya nkenerwa. Umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku rwego rw'igihugu mu Rwanda wabereye muri iyo kambi. Ijwi ry'Amerika ryabajije umushikiranganji mu byajejwe harimo impunzi Marie Solange Kayisire igitumizo mpunzi zifatwe neza kurusha izindi ziba mu yandi makambi y'impunzi.
Izi mpunzi ziri hano zaje mu bufatanye na HCR na African Union, ariko zifite n'abaterankunga badufasha kugira ngo zize zivanwe muri Libya zize hano zitabweho mu gihe hariho harakorwa ibindi bibafasha kujya mu buzima burambye buteye imbere. Abenshi barajya mu bihugu bishobora kubakira, zihabwa ibyangombwa by'ibanze. Izi ziracyafite ubufasha busa nk'aho bwiyongereye bitandukanye n'izindi dufite hirya no hino, ariko nazo ziritabwaho kuko zirabonerwa ubufasha buzifasha gukora no kwiteza imbere kugira ngo bibe inyongera ku byo batahawe. Ariko abangaba ntibabasha gusohoka ngo bajye gukora, barahabwa iby'ibanze kugira ngo babe hano igihe gito bashobore kujya aho ibihugu bishobora kubakira. Ikindi niba mwabyumvise ni uko nabo hari ibyo bashobora gukora nko kwiga imyuga, kudoda, gutwara imodoka, kwiga indimi kugira ngo bizabafashe aho bazajya babashe kuba integre vuba vuba.
Ubutwari ishyirahamwe ryitaho impunzi HCR mu Rwanda, Ahmed Babafal, yongeye ko kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika ko ari uburyo bwo kubavura ihamuka bafise. Ati ni bumwe mu buryo bwo kubahoza ibihe bibi baciyemo birimo ihohoterwa, kubarizwa igufa no gufatwa ku nguvu ku bigeme n'abagore. Yongera ko ari kubera ari impunzi zihariye zazanywe mu Rwanda imiryango y'ibihugu bya Buraya n'ubumwe bwa Afrika ibigizemo uruhara. Hari bamwe muri bo babyijwe ijwi ry'Amerika ko bashaka kuguma mu Rwanda bakaronka n'akazi. U Rwanda rwemeje ko rufadikanije n'ishyirahamwe HCR n'ubumwe bwa Afrika, n'ubu amarembo yuguruye kandi ko rucakira abaturuka muri Libya baza kurinderera mu Rwanda imbere y'uko baronka ubuhungiro Iburaya. Ubushikiranganji bujejwe impunzi buvuga ko ari kimwe mu bikorwa byo gutabara bari mu kaga k'urupfu. Iruhande yabo impunzi ziri mu Rwanda ubu zirenga gato 127, abenshi n'abakongomani barenga gato 76, mu gihe abarundi barenga 49. Pierre Clavier, Niyonkuru, mu ikambi ya Gashora mu buseruko bw'u Rwanda ku bw'Ijwi ry'Amerika.